Iyimva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteza amatwi iganiro vy'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turigenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2017 muri saa 18 muri kumena Jo Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya.
Yeye kugira ngo abana bashike bamenyeye ururimi rw'icyongereza rubagora ariko iyo bamaze kurumenyera nko nyuma y'amezi 2-3 usanga bariko bariga neza takibazo.
Uyu ni umwe mu bigisha wa mashure mato mato Mikambi Impunzi na Kivale mu Buganda avuga ko abana b'abarundi bakigowe n'ururimi kugira ngo bashobore n'ururimi rw'icyongereza kugira ngo bashobore kwiga neza yamara abatari bake muri bo bariko ravyifatamo neza nk'uko muza kuvyumva handi hato. Ariko imbere yo kubashikiriza ivyo nabateguriye mbaze ndabwire muri make kwishamwe mpuzamakungu ONU yasavye kuri no wa mbere abanya Centrafrica kwikubita gashi bagashira imbere inyungu z'igihugu cabo. Ivyo ngo ni mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo vya politike vyugarije ico gihugu. Ishamwe rya ONU ryongeye risaba abatanga imfashanyo mu mahanga gushira mu bikorwa imfashanyo bemeye. Inumi idasanzwe iserukira ONU muri Centrafrica Parfait Onanga Anyanga mu ijambo yashikirije mu rwego rujejwe amahoro n'umutekano ku isi yavuze ko afise impungenge zikomeye ku buryo ibintu vyifashe ku banyagihugu muri Centrafrica bishobora kuba bibi cyane. Amenyesha kandi ko ibintu bishobora kuyangara kurushiriza ari hamwe abategetsi b'ico gihugu batokorohereza ugutahuka kw'impunzi n'abantu bavuye mu zabo. Sentare y'igihugu muri leta ya California mu gisagara cya San Francisco hano muri leta z'ubumwe za Amerika yarahagaritse kuri no wa mbere ingingo y'agategekanyo ya perezida Donald Trump ijanye no kubuza abanyagihugu baturuka mu bihugu by'abayisilamu batandatu kwinjira ku butaka bwa Amerika. Iyo sentare yashashwemo abacamanza batatu yatangaje ko naho itegeko ry'1952 rivuga ku bijanye n'abimukira n'ubwenegihugu riha uburenganzira umukuru w'igihugu bwo gutwara igihugu no gucungera umutekano wacu, ikibazo cy'abimukira atari cy'umuntu umwe gusa. Ibaye sentare ya kabiri hagaritse iryo tegeko nyuma ya sentare y'igihugu ikukira leta ya Virginia yemeye ibirego by'umucamanza wa leta ya Maryland yari yasabye ko iryo tegeko ritorengana. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Amerika bimenyesha ko vyamirije ingingo ya sentare y'i San Francisco kandi ko vyunguruje muri sentare nkuru y'igihugu bigasaba ko impande zompi uko ari zibiri zumvirizwa. Umuhari wa leta ya Kiislamu wateye akama banywanyi babo bose aho bari mu mihingo itandukanye ko bakora ibitero muri kino gihe cy'ukwezi kw'amafungo ku Bayisilamu. Uyitiriye kuba ari umuvugizi w'uwo muhari yasohoye iryo tangazo bicije ku rubuga rwa internet ku muhora wa Telegram. Ivyo rero bikaba vyatewe ivyatsi n'abatari bake. Ibihugu yavuze ko bigiye kugabwamo ivyo bitero ni leta z'umwe za Amerika, Urusiya, Australia, Irani, Iraki, Siria, Philippines hamwe n'umugabane w'Uburayi wose. Juti bakunzi baradijwe ya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Bashobora kumva iganiro vyacu bitandukanye harimo kino iwanyu mu ntara muciye ku rubuga rwa internet yacu ari wezi tatu akaburungu radio yacu voa.com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni voa radio yacu. Ikaze ni gwanyu mu kiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe abanyeshure b'abarundi bagera ku 373 nibo muri kino gihe bariko biga amashure yisumbuye nk'uko bibonekera mu vyegeranyo vyo mu gisata c'indero ku ishure ryisumbuye rya Nakivale Secondary School. Ishure ryisumbuye rimwe rudende ritanga inyigisho zisanzwe enseignement général mu rurimi rw'igifaransa. Muri abo 97 bari mu buraro bakaba barimo abahungu 47 n'abakobwa 50 benshi muri bo bemeza ko intambamye nyamukuru afise ari ururimi rw'icongereza ko bavuye I Burundi bavuga ururimi rw'igifaransa yamara ngo batari bake muri bo bariko bavyifatamo neza nkuko muvyumva muri no nkuru ya Leonce Niyongabo akoreje rya America na Kival mu Buganda
abanyeshuri b'abarunda 373 nibo muri kino gihe bari ko biga mu mashuri yisumbuye nkuko bibonekera mu cegeranyo cyo kwishura gisumbuye jana Kival Secondary School ishuri gisumbuye rimwe rudende ritanga inyigisho zisanzwe enseignement général mu kambi y'na Kival muri abo 97 bari mu buraro bakaba barimo abahungu 47 n'abakobwa 50 kubiga bataha abahungu ni 152 n'abakobwa 124 ku bw'umwe mu barezi bo mu mashuri yisumbuye yemeye kuganira n'iryo rya Amerika aho bigereye abanyeshuri b'abarundi barabatera iteka
tubiravye kumenya ururimi bamaze kurumenyera barazi ururimi rw'icongereza kandi barazi urunyankore mugabumva ushize mu ngubu cyane hariho abaronka amaboneje bafasha baleza bakiri icongereza amasezerano bakayaronka baramaze kumenyera integration tumvuga n'uvuga muri sanctu meze neza cyane rwose
ubona muravye ukuntu abanyeshuri b'abarundi bamenya ubona bishimishije
bashimishije cyane kuko ngaha ari na Kivale hariho ama nationalite menshi ama nationalite 9 ubwiye kugiranye ro abarundi baramenya cyane abarundi baramaze kwiadapta hariho abavanga bagenda bishuye bagenda bakiga mu bisagara by'imbarara cyangwa ahandi no kuri baba mbere nakubesha baba mbere hari umunyeshuri twa yigitse nyine ino akabahinda ama giye handi no kuri abaye wa mbere azanye amanota meza cyane go swita ntuze first grade
ariko haracara gahaze nko kubanyeshuri bo muri kaminuza bahura n'ibibazo by'uburyo
muri kaminuza niho abanyeshuri maronkanuze icyo bita bourse atari benshi umbe muza abanyeshuri ari benshi akira amashuri hagati kuri intambara abaye mu Burundi sinesho baronka ntuze bita bourse scholarship muri mu cyongereza sinesho cyane mugabo abanyeshuri ba kaminuza no kuvuga yuko atari ko bariga cyane mugabo abake barimo babaye selectione mugabo rusangi tubiravye mu kaminuza na Kivale isata kindo cyabashe neza
nico kimwe no kuba mu yisumbuye bahitamwe guheba amashuri bakaja kurondera ubuzima ariko abanyeshuri benshi baravuga ikibazo cy'uburyo kituma batiga benshi ugasanga bari muhira cyo kibazo cyubakiriho
ikibazo cy'uburyo tukiye kuyaba kirahere mugandi gishimiye cyane rwose kuko bigabafashwe mu mugongo no kuri baronka sponsor ivuye mu maweni ya mwamwe atari make bagaheza bakiga iyo sponsor izitevye mugandi uko dusanga usanga benshi bakitse nkokora ugasanga bibereye mu bindi mugabo umunyeshuri wagumye ku ishuri akiga sponsor irahari iratanga
ubuze ko abanyeshuri bari mu bindi ni nk'ibiki bajamo
ibindi bajamo ngahaye kino uvuga no kuronda ubuzima barubaka bararima barorora amwe natwara amamoto vraiment no kuri ugiye kubiraba nubwo ko abantu bari yeveye no kuronda ubuzima
no kuvuga rero bamwe abenshi ko bahebye ibyo kwiga bakaja kurondera ubuzima
ibyo birahari turabizi nk'abarezi turabizi yuko hari abahebye kwiga bageze bagenda bakironda ubuzima bakarima bakorora bisagara bitari bike abagiye bisagara biri impande na Kivale bakarondera ubuzima kandi ubona ko bakora ikimotari kandi baronka ubuzima
mu mashuri mato mato naho nyene abigisha barashima naho atabitigiri umwigisha wo mu mashuri y'intango yaganiriye n'ijwi rya Amerika avuga ko ku mashuri mato mato 12 abarundi hose aribo benshi
mu gisata cendero uko biko biragenda mu bana b'abarundi biko biragenda neza naho hariho utubazo tumwe tumwe bagenda bahura natwo kubera ikibazo cy'ururimi ona mu Burundi biga igifaransa ino na tukigisha mu rurimi rw'icongereza rero kugira ngo abana bashike bamenyere urwo rurimi rw'icongereza rubagora ariko iyo bamaze kurumenyera nko nyuma y'amezi 2-3 baragaragaza mu kanya gato baba bamaze kumenya ukuntu biba byifashe kandi usanga bariko bariga neza atakibazo usanga n'amanota mu bice cya kabiri abari meza cyane
umugerageje kuraba abana b'abarundi biga bo babangana gute
ni benshi ntumenye ibitigiri biri bikwiriye ariko ntibari munsi y'ibice 60% abiga kandi nibo benshi bari ku mashuri menshi nibo biga ari benshi cyane
amashuri mbega mato mato yo banganike muri kambi
arashobora kuba ariho nk'amashuri ashika ku 12 mu nkambi yose
aho hose barundi nibo bagenda baba benshi
aho hose ariho aho usanga abarundi ari bo benshi kandi amashuri menshi abarundi ni bo benshi
gushika bariko abo bikigoye kuruta ni banyamwema abenshi muri bo haba ko mu yisumbuye canke ku mato mato ni bariko bariga bafise ikibazo c'uburyo bwo bashoboza kugura ibyangombwa bikenewe ku mubiri wabo usanzwe ukarirwa cyane n'uruzuba hakabamo n'amarode bafasha kubona neza iyo bari mu isomero kuri ibyo nkuko bivugwa na bamwe muri abo banyamwema haza hiyongera ko ikibazo cy'umutekano wabo Leonce Niyongabo inakivari muri Uganda ijwi rya Amerika
Harakoze Leonce Niyongabo mugiye kuri no wa gatanu hazohimbazwa umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umwana mu Nyafrika barongoye amashengero n'abadini basaba abajeje igihugu cy'u Burundi ko abana barenga ibihumbi 180 bananiwe n'ikibazo c'igice ca mbere c'ishure nshingiro kibaha uburenganzira bwo kubandanya amashure mu mwaka uheze ku rwego rw'igihugu bo kugurirwa imiryango kugira ngo bashobore kubandanya amashure yabyo yabo ivyo babivugiye mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Diane Ndonse abatwakirire muri studio ibujumbura dutangure twakira abatumire bacu duhere kuri mwebwe Patiri Kazitonda Jean-Marie murongoye ibiro bijejwe amashuri ya Kiliziya Katolika mu Burundi turabaramukije
turabaramukije cyane
turaramukije na mwebwe Pasteur Setinkishimana murongoye isengero Église Sainte Internationale de la Pentecôte turabaramukije mwebwe
turabaramukije
twakire kandi na Renova Nitunga murongoye ishyirahamwe Ayons Pitié de Lui tumugirira impuhwe rimwe mu mashyirahamwe yitaho ineza y'abana mu Burundi turabaramukije na mwebwe
ndabaramukije cyane
twibutse abatwumviriza ko bumviriza ijwi rya Amerika uyu munsi tukavuga ku ruhara rw'abarongoye amashengero n'amadini mu guharanira agateka k'abana ahanini tugahagarara kuri aba bana barenga ibihumbi 180 bananiwe mu ishure shingiro ku mwaka uheze duhere kuri Patiri Kazitonda Jean-Marie mwebwe Ekleziya Katolika isanzwe ishigikira cyane mu bijanye n'indero mbega abo bana uno munsi muri ko mukora iki kubgwa
murahuze cyane jewe rero mbere ndabakenguruke cyane rwose nibwo bwa mbere nje ngaha muri studio kugira tuganire ikibazo nk'ico nankunda gukurikirana ibiganiro byanyu kandi biza bifite interano nini cyane rwose muri aka karere bibafasha ku mpande nka zose ndabashimiye rero nshimira iyo radiyo nyene kuko irafasha muri byinshi rero ikibazo mumbajije ni ikibazo kijanye n'uruhara rwa Ekleziya Katolika kuko niyo nserukiye mu ndero y'abana dusanzwe dufise mbere n'amashuri atari make muri iki gihugu ni menshi cyane rwose nsanzwe jewe njejwe amashuri yegame Ekleziya Katolika kandi mu bantu bakurikiranye cyane rwose bizaje na bise ngo reforme fondamentale jewe narimwo je nabikurikiranye mu nama nkuru nkuru baradushiramwo nsanzwe ndi mu rwego ngira rubitegura bimwe bimwe byahuriranye rero n'ico bise ngo ecole fondamentale havuze ko byinshi sino vuga byinshi mugabo havuze ko byinshi icyo natangura kuvuga nuko ari umugambi mwiza abatabibona nuko vyategerezwa kugenda kuyuko indero y'ugwaruka indero y'abanyeshuri bacu ijana naho tugeze ijana nibihe ironka ikibanza muri kano karere turimwo uravye abandi aho bageze ibihugu duhana imbibe n'ubumenyi n'ubuhinga bugezweho tutari dufise byarabonetse cyane gose yuko abanyeshuri bategerezwa kubandanya mugo n'abandi batari bake batabandanya nuko biri
ngira two hijambo gatoyi Renova Nitunga arongoye ishyirahamwe tumugirira impuhwe icyo gitigiri cy'abo bana barenga ibihumbi 180 nta makenga bateye
cyukuri ibintu byose bishasha murabizi mu kindi bavuga ngo muhindi mushasha tera amabavu ikintu cyose gishasha kije harabo gihitana he nabo nabagihagije ingorane mu ntango baravuga ko intara yose cyangwa komine yose izogira umuga ishuri y'imyuga izoshobora kubakira ugaje nk'aje mu ntara mvuka mu nsi tsiko ndikunda yivuga hari ama 16 na 16 umengo nta shuri nimwe cyo umuga dufise uko nokuri abo bana bashitse mu misozi mu mihana uyobegwa ko basuye kuba abungire canke abarimyi canke azoba incabwenge igihugu gushaka kubikorako twebwiriwe iradutera makenga cyane tukibaza tuti iyaba abashizeho uwo mugambi bari yumvirije abo bantu cyazore baba twebwiriwe tukavuga tuti muri kino gihe turiko turegereza umunsi mukuru w'umwana mu Nyafrika tariki 16 z'ugatandatu ku mwaka utashe abo bana nabo umuntu yokuyumvira kwiki yabategurira iki twebwe tafite tubiyumvira ko
ego eka duhijambo Pasteur Setinkishimana namwe icyo mufise muvuga kuri abo bana kuri ibyo aje kuvuga
murakoze ku mpijambo ariko hano ndafise ikibazo ngomba mbaze mu kwishura nzo ndiko ratanga inyishu mbega iyo uwo mugambi witwa fondamentale utaza
abana bamwe bahora bakora ku mwaka wa gatandatu ntibayoberwa nibaza inyishu ko barayoberwa ayoberwa bangana niki bari benshi je nabaye mwarimu mu mwaka wa gatandatu ishure nigishije ko yari maze imyaka irenga 10 itamenyesha umwana numwe ubu rero nagomba kuvuga yuko ko ariko baratwumviriza batahure neza yuko ikisi kibazo gishasha ni kibazo cari gihasanzwe gusa uno munsi nuvuga ko mbere washaka kubwanje ndanezerwa ko abana ubu 2008 bagarukiye mu gicenda
atari mukiri ngaho tubaciriyemo
yego
nivyo abana barigeze kuba bayoberwa
yego
bari mu mwaka wa gatandatu ni gihe amashure amakoleje atari bwaze amakoleje komino yo mu makomine hariho nabikorewe twabo bagwijije amashure nibaza ko ari mu ntumbero gukemura icyo kibazo cy'abana bayoberwa cyane mu mwaka wa gatandatu
nivyo nyene
yego
n'uyu munsi kandi imigambi irabandanya
uh-huh.
ni ibintu twatumenyereye abana bari basanzwe bayoberwa kandi kibazo baca baje hehe baje mu mihana bakabiyo kandi banafise n'ubumenyi bubaye abaye abu bahubwo tunovuga nti nakarusho ni ntambwe twateye ku umwana ananirwa fondamentale amaze imyaka 9 ku ntibishuri nuko ubwo amaze kwisononura
abanyeshuri umwaka uheze ntituyigereranye nuko kumbura uwo mwaka ugiye gutangura n'uzo gukurikira ntibizobaco kimwe umwaka uheze hategerezwa kwimugwa abanyeshuri bari mu w'icumi no mu w'icenda iyo migwi ibiri bararenga ibihumbi 216 mufatanije abanyeshuri ibihumbi 216 tukaba twaragerageje tukagwana murumva ni benshi twaragerageje ugereranije imico gitegire cyari kigoye byari bigoye ingene turonka izo bibanza aho biga mugabo ikibazo cyo kirahari yuko abo banyeshure batari abanyeshure batabanije arabanyeshure kandi atari abanyagihugu ndakivuga bo muramba barira atabararimye abarimye bubungire none kumbunumenga bamaze kwikeka kuri arabakozi ba leta bimwe tukivuga abafonctionnaire none bazogira iki nibande icambere twe ku Rwanda rw'iwacu twarakibwiye abepiskopi bose munama y'abepiskopi katolika imigambi dufise ngiritse utanga umwaka uwo nyene ukurikira yuko turondera n'ubuzi bwabo bifatiye ku myuga nyene ndazi neza ubwa mbere nk'umurundi ariwe wese nta wororera
mwana cyangwa reka turi jambo gatoyi urenova arungwe shiramwe tumugira impungira yari yavuze ko nabo bafite icyo bashobora kubafasha mwebwe mutekanya kufasha iki abo bana
bisanze nkuko babivuze abagize umugambi bari kwiyumvira nkuko pateje kwivuga ndanezerewe ko Ekleziya Katolika iri kabisha mu ngiro kandi niyabishaka izo bikora kuko isanze ifise ngene yiteguye izo bikora ama nkuko patrice kwivuga nsamuko ngira nsubire mu byo yavuze ko nsanze imigambi afise twige turiko turabigisha ngene nkuko mu 59 kwa gasore yigeze kutubwira ati ariko komese ntonya ubudandaje buhereye ku mutahe mutonya tugafata nk'umugu w'abana tukababwira ati okay ko mu mucuruzi ibi muramutse kubona nk'abana bacuruza amazi ku mabarabara bumva bajye abana barasuzuguritse nta kundi dusubije kubaha tubasubije hasi mubwo nico bashoboye turiko twiyirugandira kuri atondero tubaho umutahe niba bashobora korora impene canke ingurube canke udukwavu canke inkoko mugabo ntaje kwirirwa yicaye hariho bya by'amarigaro sango ndindira umuntu angurira kinye canke udazongurira agashati tumba kubigisha ubundi buzima batari biteguriye no kuva guhera ku mutaho dufaranga dukenya mugabo tuyabahe kandi tubafashe tubafashe ngine bayi basubiza ni ngurane mugabo batazogumya kandi azosubiza atanyungu niko turiko tubitegura twe kandi bamwe twaziye twapangwe kubafasha hari abatanguye
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ego kuganya muvuze ngo no kubasubiza hasi ni kuvuga mufatiye kuki
nafatiye kwera nkuko nabivuze mu kanya twebwe muri Eyon Pitié de Louis bajya abana ntitubona tubashira ntitubashira mu bantu bize kuko ntafise urugero rwo kuja mu bantu bize kandi ntibashobora kuja kurima cyangwa kugazura imyonga ko imyaka 9 yaheze bari ko ntiyishuri bakaba bavuye ata qualification bafise ata bumenyi bafise ubu rero twe tugatubafasha jere no bashamu bantu bize gusoma no kwandika arambara pastor naho yabize kujya gukuraza imyaka kuva mu mwisho mu weekend nta kintu kinini bona cyo batuma nkuko yabize avuye hanakaje mu Rwanda canke mu
Uganda biramugora
umuntu yumvirije ukumva yuko nimba ashobora gushika kuri ubwo rwego hama akaca yitwa kumengo yasubiye hasi yumvikana ko abari nyuma nabo bashobora gucika intege barepfo ntibashike kuri ubwo rwego abandi bashitseko
ivyo vyoze kandi bivuga ntabije umunwa ubunyabana benshi ntihagihurumbira amashuri kuko nko ku musozi benshi bavuze tumwe ko nanaka yagiye akashitse mu cina nagazi aje turagirana impene cyo ati rero ni muntu umbere ko mufasha kugira ntacho ntiyihebure aronke ingene ashobora kwigurira gashati canke
ikuvuga rero icari kibereye cari uko abo bageze kuri ugo rwego bakwiye gutera intambwe kugira ngo batere intambwe batere n'intege n'abari nyuma yabo
nize muri iyo mpitse dore twavuga twifuza kuko iyo umuntu amaze kugira intambwe akaduga hejuru ugacusanga gumyeho canke asubiye inyuma wari nyuma akamurengana kenshi urakunda guca intege twe twifuza tuti nkuko Patria bivuze nibaza ko nabo muri leta bazabigerageza barabana kuko umugambo wabo umugambo gitangura urafise abo uhitana bikabi abo bana ntibare kuhebwa uko nkuko Patria bivuze nyizere ko bazabikora na pasteur bazago barafise uburyo babeshe umugambi je nifuza ko abo bona bo fashwa kumbure ikazoja biragenda bukebuka mugabo ntagire abana biheura ati naho nize mugagereza mu 9 ndi giki nta diplome fise nta certificate
turibagira yuko iki kibazo ari ikibazo technique kijanye no kugifata kagwawe ukifata kagwawe kandi ukiraba muri kazoza ico rero nashaka
n'umbere ya kino kiganiro namwe
umuti je nashaka ico kintu tugende tucumbikanye ko indero kirazira yuko uyi uyiha akacu gato uyihaye ako kantu gato uyuganiye mu gakono gato uzubuvyije byose ko reforme yaje ico no vuga yaje kumbure mu ngorane kumbure ntitwiteguye bikwiye niko no kivuga nabo nawo gihisha ni nkujya ku mwana avutse ataragera anamva primatire umwana avutse ataragera rero siwe bata umwana avutse ataragera ucumwakira ahubwo ukamususurutsa ukamufuka ukamuha ibikwiriye kugira niyagera gukomera nk'abandi azukina umupira nk'abandi azuyambara nk'abandi ico ndiko ndavuga rero reka twese tuyakire tugire gwacu hama duhumwizero abarundi n'abarundi kazi yugo bishoboka yuko dushobora gutera imbere n'ivyukuri
yego
ashaka mushyamwe yo mpitedu yanagita kabana nashaka guhera ku karoro nyakwa patiri asanzwe ari arongoye bya nyigisho muri ekleziya ari muri uwo mugwi nagira mpate ko karoro atanze umwana avutse taragera avutse giturumbuka mugabo iyo reforme ntabwo yabaye giturumbuka maragiye mu rugo murayumvira umubyeyi atwara inda amezi 9 muri amezi 9 umubyeyi ariko ariyumvira ati mwana niyavuka nzomufasha gutya muri ico gihe twebwe byari kuba vyiza cane turakunda natwe imigambi turakunda reforme canke ivyiyumviro bishasha mugabo harabaye igihe co kwiyumvira iyo kuri twebwe iyo amashuri yimye ugateza kwakira abo bana naho atuba amashuri canke ahandi hantu centre professionnel kubakira kugira ashobore mu bandi yari byari kuba abo 180 bari kubona ko batabishoboye kubandanya amashuri bashobora kuja mu mashuri y'amakomine y'imyuga byari kutunezera ariko bitabaye uko rero nta kunde katifata nko patereje kubivuga mugabo natwe tukavuga tuti leta unye n'abandi bose bajeruzi ibyindero nibi kuko kuri twebwe naho yo umwana umwe adashoboye kubandanya uko abandi bari ko barabandanya uwo mwana aratubabaza twe ntiduhari aho gitigire dora kuri umuntu yabuze uburyo bwo kubandanya akaba kariyeri yo canke ibyimashuri byo bigahagarukira ngaho kuri twebwe rero byari kuba byiza arose ahandi hantu aja kuko iby'amashuri murabizi amaze kumara iminsi umwaka canke ibiri ari muhira adafite umuntu ariko aramufasha asubira nibyo yize arabiyoberwa kandi asubira kuba babashomeri benshi canke kamunyimo kazosanga arabaye bisuma canke byarayangaye hatumbereye aho akaba ikintu mva mu Faransa akaba charge pour une société rero twebwe twavuga tuti harigeze ko nkuko aje kuvuga patiri icihuti ku bunye ni kugabanya ico gitigira icishomere mu kurondera uburyo bwo tumugwaruka ubwo ari bwo bwose umwana ashobora kuvuga ati nanje ndashaka kwigurira iki kintu cyangwa ndashaka gukora aka kazi ndashaka kujya mu higanwa ariko igihugu aho kiri nta numwe atahazi dusanze tuzi n'akazi ko hejeza utsimpamya ubushobozi zikomeye akomeye abo batanazi bizogorana ariyo mpamvu abakozi b'Imana bari hano barava yuko bikwizera kutagira ibikorwa no kwizera gupfuye naganda basabe hagati y'izo uwo mwizero baduhaye ibikorwa birushirizeho cyangwa ibe byinshi gucyo igihe gucundisha gutera imbere handi aho kizoguma gisubira inyuma ugenje naho kiri uno munsi nzereka iterambere
patiri yabivuze yuko bariko baragerageza kubafasha mu kubahindera mu buryo bwose kandi mukurindira yuko na leta ishira mu ngiro ibijanye n'aya mashuri y'imyuga
leta ikora imigambi itumanye gukubatera imbere itarenga 20%. mirongo munani kwijana nabo nyene ubuzi naba n'abanyagihugu twebwe ikibazo dukwiye kugira icacu ibi biriko birakogwa ibi biriko biraba bikaba bikitirirwa abarundi ntivyitirirwe leta ko leta azogera igihe igende ikishinguramo karenge ibintu bisigara bikogwa n'abanyagihugu na twebwe bwacu nagomba ronje ndangiza nsaba leta y'igihugu cy'u Burundi yuko aba bana bayoberwa fundamentale batoca baba abantu umenga ivyabo byo kuzokwiga amashuri ngo barangize baminuze birarangiye hoshigwa ama programme no yita programme de sauvetage aho yiga umwuga ariko kandi afise n'uburenganzira bwo kuzobandanya amashuri abishatse akazoheza kaminuza numva ico no gutsindagira padi numvise ko arimo ategura imigambi ndibaza ko nabajejwe ndero mu gihugu ariko batwumviriza abantu bananirwa fundamentale ntibakwiye kwitwa ngo birarangiye byo bagira ko ningaruka muri mu mibano naho bavuga ati twebwe iwacu ngo twaciriwe kwiteka
ego Patrick Kazitonda Jean Marie mwebwe mwavuze yuko mwari muri commission ijeje gutegura ibijanye n'ishure shingiro
yari commission ijeje kuraba abanyeshure n'igitigiri c'abanyeshure boja muri poste fundamentale kuko yari mashure yari imigwi ibiri deux cohortes abari hejuru w'icu mi nabajije uwicenda tukayambwire boje muri poste fundamentale ugenda banganike bogenda gute ibikenewe nibi
umukwi abana bayobwe kumwe ngo basa naho ari bicibwa mu bijanye n'indero mu bijanye no kubandanya amashure uno munsi nta kajyango bashobora gusaba kuronka kuko ushaka kubandanyiza amashure mu mashure yabikorera twabo
icambere cha gushima n'ukuri je nashaka gushimira ingingo ziko zirafatwa ntawo canka n'ukuri yuko ayo mashuri yabigenga nayo yoshira imbere gose ubumenyi agushira imbere amafaranga ariko baraci ico rero ndabona ko bagihagurukiye cyane gose ati twerekije muri ko muri igisha twerekije ngene muri ko muramenyesha twerekije amanota mushitse twerekije ngene abanyeshuri bamenye kugira amanota batashika mvuga ati ije turayifata muraze nabi n'ico ndagishije igihe n'ukuri nuko mwayo kwivuze rero je nashaka kubashige ku rundi ruhande zo baziza kugira ngo aba bana bahakwa kwikeka yuko babuze umwizero barabataye nawa bataye leta ishobora kuvyiga siniko ndavugira leta mugari ko ndayihanura kuko ndiko ndashigira icyumba cyiwanje byo bavyiza je ndikeka babuguruye babonye ati amashure yabigenga arafise pharmacy ikwiriye afise niveau ikwiriye babahaye uburenganzira mu bamwe karaba bakavyiga bati arashoye kubandanya bagafatira kuvyo bokwiga nyene kugira ngo ntitugumaye dufise imyidogo myinshi mu banyagihugu abana bashoye kubandanya kuko arashoye kubandanya zukuri ushobora kunanirwa n'igihe kibazo kandi yavuze umenye bukwiriye ziza n'icyo bibonetse agace gatoya akugi gatoya yuko ababishoboye cyeso ni vola babona rekse ko le prive nkeye bakazerekurira zikakira bamwe bamwe bashoboye kugira umuntu umbe yuko duteze imbere indero y'abanyagihugu kandi mu ntumbero yuko dukura imyidogo myinshi mu bavyeyi aba ariko barahunga baje mu bindi bihugu nabo nyine babone bagarukana umwizero yuko igihugu cacu dufite ibintu bitonze kandi je ndemeza ko bizoba
ego murakoze reka turangize kino kiganiro tubashimira Pasteur Setinkeshimana murongo isengero Eglise Sainte Internationale de la Pentecôte turabakengurukiye
nanje ndabakengurukiye
turashimiye namwebwe Patiri Kazitonda Jean Marie murongoye ibiro bijejwe amashuri ya Ekleziya Katolika mu Burundi
ego ndabakengurukiye kandi ndabashimiye ko nawe mwadutumiye
Renova Nitunga murongo ishirahamwe Ayon Pitié de Lui tumugirire impuhwe rimwe mu mashirahamwe yitaho ineza y'abana mu Burundi namwebwe turabakenguruke kumutabye ikiganiro
nitwe turabakenguruke cyane ijwi rya Amerika rirafasha mu iterambere no mu ndero tubwe kubashimira natwe
twibutse abariko baratwumviriza ko twariko tuvuga kubijanye n'uruhara rw'abarongo y'amashengero n'amadini mu guharanira gateka k'abana tukibutsa ko itariki ya 16 z'uku kwezi ari umunsi wahariwe agateka k'umwana w'umunyafrika Diane Ndonse na indemeshije kino kiganiro ndashimiye mwebwe mwese mwari muduteze amatwi ku ijwi rya Amerika
reka dushimire Diane Ndonse twongera dushimira na mwebwe mwari ko muratwumviriza nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika yuko imbere yuko dusezerana tubutse yuko kuri no tubabwire muri antunga iko kuri no wa kabiri Burundi buriko rifatikanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe abagendana ubumuga bwo kuruko babitabanya mwema ku rwego rw'igihugu uwo munsi uri kuhimbarizwa ku mugwa mukuru I Bujumbura no munsi rero ushitse mu gihe ari abanyamwema batari bake mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi muri kahise bishwe abandi bagahohoterwa bahogwa urukoba rwabo yamara abarongo Islam rihurikiyemo abanyamwema bavuga yuko amateka yabo ariko atera aje imbere ico basaba ngo nuko boserukirwa mu nzego kugira ngo bashobore kuza barashikana imbere ivyo bifuza yakoze Macbidi ya Bero yashikanye amajwi ayiwanye ari kumwe na ingenieur Diane Nahazuma ari kumwe kuri micro tuzosubira ejo nkaho twahereye mugira umunsi mwiza mubanye no mu byanyu.